radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwe na Venuste Nshimima na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abategetsi bafashe icyemezo cyo guhagarika imyigaragambyo yatangiye kuwa mbere mu mujyi wa Goma. Imibiri y'abantu 22 yabonetse muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi kwa mu kwezi kwa 12 umwaka ushize.
Intara ya Cibitoke kubera iki iguma ariyo umengo yahindutse akaburi ariko aguma atugwitika kandi sinogwa ngo uyu mwaka gusa kuko mu mwaka ushize niko zari biri.
Ashere niko yagize umuyobozi w'ishyirahamwe Ligue Iteka. Umushoferi bikekwa ko yishagonze umunyamakuru Ntwari John Williams wo mu Rwanda yahanishijwe ihazaba ingana na miliyoni imwe y'amafaranga. Ikindi kiganiro iwanyu mu ntara, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho.
Rakize mwiriwe Venice, turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Amerika Joe Biden ejo kuwa gatatu yarashikirije ijambo ngaruka mwaka ryiswe State of the Union abanyamerika hamwe n'amakungu imbere ya Kongre yose ikoranye. Yaragarutse ku bitari bike nk'ubutunzi, amagara y'abantu, umutekano hamwe n'ibindi.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up.
Perezida Biden ati kahise ka Amerika ni kahise k'iterambere. Amerika nicyo gihugu cyonyine cyashoboye kwigobotora mu bihe bibi cyaciyemo. Mu myaka ibiri heze ubutunzi bwari bwarasubiye inyuma, ariko ubu Amerika yararuhije ubuzi abantu bashika imiliyoni 12. Imyaka ibiri irangiye niyo Amerika yatanze ubuzi bwinshi kurusha imyaka ine iheze. Covid yari yarasubije hasi nka byose, amashuri yari yarugawe, abakuru rudandazwa baburaniwe, ariko ubu icyo kiza ni kugenzura Amerika. Perezida Biden avuga ko mu myaka ibiri iheze demokarasi yari yarigiwe mu menshi, ariko ubu abagira abagore barasubije.
He faces the greatest threats of the civil war, and today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken.
Muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini, umugwi wa ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO ushikiriza ko wababajwe n'iyicwa ry'abantu batatu bari mu myiyerekano igihe batera imodokari zawo ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri mu gace ka Minigi. Mu itangazo rigenewe amenyeshamakuru, MONUSCO yashikirije ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko abasirikare bayo batewe bari mu nzira bavuye ikiwanja berekeza mu gisagara cya Goma baherekejwe n'abasirikare ba Congo FRDC. MONUSCO ivuga ko abari muri iyo myiyerekano baturiye ikamyo zayo zine. Abo basivile bafiriye mu mishamirano igihe MONUSCO na FRDC bariko baragerageza gukingira imodokari zabo. Amatohoza akorewe hamwe niyo azoshira habona ibyabaye nk'uko uwo mugwi wa ONU ubivuga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika aracavwa nyamugigima yihaye inkumbi muri Turukiya na Siriya. Abajejwe gutabara muri ibyo bihugu bibiri barabandanya ibikorwa byo kurondera abo baba bagihema mu bibomagurike by'amazu yasenyiwe niyo nyamugigima yaciye muri ako karere ku munsi wa mbere. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yarashinze iminsi indwi y'ikigandaro mu gihugu cyose hamwe n'amezi atatu mu ntara 10 zatsinzikajwe zikazoguma ziri mu bihe yise ibyo gutabagwa bidasanzwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naye ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, Ubudagi, Denmark n'Ubuholandi byavuze cyo kuwa kabiri ko bitegekanya kurungika ibiduga by'intambara bya Burende ijana cyo mu bwoko bwa Leopard rimwe muri Ukraine. Ibyo bihugu bivuga ko izo Burende zakozwe mu myaka y'1960 atari nshyashya ariko zikomeye kuko zanaguwe. Abashikiranganji bo kwivuna abansi b'ibyo bihugu bavuze ko ibyo bigwanisho bizofasha igisirikare cya Ukraine kwigarurira ubutaka cyanyazwe n'Uburusiya. Uyu mugwi mushasha w'amablende wemewe n'ubudagi wiyongereye ku zindi 14 nshasha baheruka kwemerera ikirene.
Urakoze Aloyse Bigirimana mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abategetsi bafashe icyemezo cyo guhagarika imyigaragambyo yatangiye kuwa mbere mu mujyi wa Goma. Abaturage bongeye gusubira mu mirimo yabo. Abantu batatu bigaragambyaga biciwe ahitwa Munigi n'ingabo z'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa kabiri nimugoroba. Itangazo rya MONUSCO rivuga ko abasirikare ba Loni barashe birwanaho igihe abigaragambyaga bashatse gutwika amamodoka yabo. Hagati aho umutwe w'inyeshyamba wa M23 urahakana ibivugwa na leta ya Kongo ko ingabo zawo arizo zahanuye indege y'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri icyo gihugu, igahitana imwe mu ngabo za MONUSCO ukomoka muri Afurika y'Epfo, Geoffrey Mutagoma.
Yaba Afurika y'Epfo, igihugu umusirikare waguye muri iyo ndege akomokamo cyangwa umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Congo, MONUSCO, ntibyagezeho bishinja ihanurwa ry'iyi ndege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarashwe ku cyumweru. Ku munsi w'ejo, leta ya Congo yasohoye itangazo rishinja umutwe w'inyeshyamba za M23 guhanura iyo kajugujugu y'ingabo za MONUSCO yari ihagurutse mu mujyi wa Beni. Umusirikare umwe yasize ubuzima, undi arakomereka nk'uko byemejwe na MONUSCO. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Lawrence Kanyuka rihakana ibyo leta ya Congo iwushinja, ahubwo rivuga ko iyo ndege yarasiwe mu gice kitagenzurwa na M23, bityo kuvuga ko ari ingabo zayo ziyirashe bikaba bigamije icyo yise guhembera intambara. Uyu wari umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo izamara iminsi itandatu mu mujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bamagana ingabo za MONUSCO n'iza Afurika y'Uburasirazuba zaje kubungabunga amahoro muri icyo gihugu, bavuga ko nta kizo bamariye mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako gace. Umutwe wa M23 ushinje ubutegetsi bwa Congo kuba inyuma y'imyigaragambyo, uvuga ko yatewe n'amagambo Perezida Tshisekedi yabwiye umugaba w'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba. Gusa ingabo za leta ya Congo na polisi ku munsi w'ejo zagaragaye zigerageza gukumira abigaragambya nubwo hari byinshi byangirikiye muri iyo myigaragambyo. Umuryango w'abibumbye ufite ingabo zirenga 18,200 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu byo zishinzwe harimo gufasha leta ya Congo kugarura amahoro muri aka karere. Hari kandi ingabo za Afurika y'Uburasirazuba nazo zahageze umwaka ushize mu rwego rwo gufasha ashyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Mu mpera z'icyumweru gishize, abakuru b'ibihugu byo mu karere harimo na Perezida Tshisekedi wa Congo bahuriye i Bujumbura mu Burundi, bongera kwemeza ko imirwano ihagarara hagatangira kubahirizwa ibyemeranyijweho mu masezerano y'amahoro yabanje. Gusa nyuma yaho leta ya Congo yavuze ko nta biganiro izagirana n'umutwe wa M23. Itangazo M23 yasohoye rivuga ko ku munsi w'ejo leta ya Congo yagabye ibitero ku birindiro byayo mu duce dutandukanye, ariko leta ya Congo ntirabyemeza cyangwa ngo ibihakane.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Nongereho ko urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'ibimenyeshamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwategetse ikigo gikwirakwiza za televiziyo binyuze ku byogajuru Canal Plus kuvanamo za televiziyo zo mu Rwanda. Icyo cyemezo cy'agateganyo kizamara iminsi 90 igihe kikaba gishobora kongerwa. Muri ayo mateleviziyo harimo na televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda Kinshasa, ikaba yanenga kugandisha abaturage no kubangisha ubutegetsi. Hashize amezi icyenda intambara yubuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta FARDC. Abantu benshi barahunze, bamwe bajya muri Uganda, abandi bajya mu Rwanda, abagera ku 8,000 bari mu nkambi ya Burengo mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Babaho Rubunda, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran Bakomera yarabasuye.
Aha turi ni mu nkambi y'impunzi cya Burengo iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri karitsiye ya Kivel, imwe muri karitsiye zigize komine ya Goma, ariko ikaba idatuwe cyane kubera ko yana umupaka na parike y'Ibirunga. Aha ni mu birometero 5 gusa uvuye mu mujyi rwagati. Iyi nkambi iri ku muhanda mugaruva Goma werekeza Sake muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu impunzi zirenga 8,000 nzo zimaze kwakirwa muri nkambi ya Burengo. Ibi byatangajwe na Mahoro Faustin, umuyobozi w'iyi nkambi.
Abantu ni benshi cyane, donc twabuze ibyo twakora kuko abantu bari kwisuka ubusaha n'umunuko. Abantu bari muno ejo twari turi abantu 8,000 ariko banarakiyongera baracyaza ari benshi.
Umubare munini w'izi mpunzi waturutse muri teritwari ya Masisi na iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, cyane mu duce twa Nyamitaba, Kirori, Rwenturo, Burungu na Kicanga two muri sheferi ya Bashali, ndetse n'utundi nka Kingi, Kabati na Tonane turi muri grupe ya Kamuronza muri sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi. Aba bavuga ko bahunze imirwano hagati ya FARDC n'ingabo z'umutwe wa 23. Inkambi ya Burengo igwiriyemo abana bato, abagore ndetse n'abatishoboye nk'uko twabibonye ubwo twayisuraga. Abavuga ko bamerewe nabi kubwo kubura ibyo kurya ndetse n'ibindi byakenerwa by'ibanze mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Tubayeho mu buzima bubi, ntabyo kurya, bano kuba tukabura aho turi buyihungire bitewe no kutabona icyo dushyira ku bivera. Abana bariho bateshe kandi yenda kayiza, hari igihe tugenda mu mashamba ugenda ugatuduti ukaza ugatandika hano hepfo mu soko baguha n'irifura, ubundi ukaza ukagaburira abana. Naho tuje kubica ni ahantu hari usanga bavuga ngo ni ibiti bya guverinema bagufatiramo, ni ibibazo.
Sifa Florida ni umukecuru w'imyaka 67. Uyu yahunze imirwano aturutsika gusa muri grupe ya Bashali KMB. Uyu yahunganye n'abuzukuru be 6 n'abana be 3. Aratubwira uko abayeho muri iyi nkambi.
Yemwe ntabwo dufite pe. Turi kumanika inzitiramu buse. Nta gahema nta ki. Ubuzima buza kugaragara gusa turebe iki Imana yakora. Guhunga kugura amazu gutyo. Tukagenda tukapfa guhahiswa. Nk'utukutu umuntu yitwajije ukagura agafungo ugashaka udukwi. Akwari kutu ugira uremekanya ugateka. Sinzo abana harimo umuhungu mukuru ajya gukorera nakirwa kutubuye, n'undi akikorera imizigo bakubeberana, mbese niko numvaga ino bari kubivuga. Gusubira mu buzima busanzwe uri kubona nta mwanya dufite wo kuba badusubizayo, ni ukugira ngo abanyamahanga mbese abantu b'Imana badufashe gutyo.
Ikindi kibazo kiri muri iyi nkambi ni ukubura ubwiherero. Ibi nabyo bikaba bishyira mu kaga ubuzima bw'abakongomani nk'uko byemezwa na Mfitumukiza Jackson wahunze aturutse muri lokalite ya Nyamitaba.
Nta n'ubufasha n'abumwe twari twabona, buri wese ari kwibeshaho kumwe yavuye iyo ngiyo, kandi ibyacu byose twarabisize. Bisaba ko batufasha bakatuzanira ibyo kubamo, bakatuzanira ibyo kurya, n'amawese garacyari makeya. Dore abantu bangana gutya, dufite amawese abiri gusa ngo turi kujyamo, donc abantu twahangayitse twazi ibyo twakora.
Mu bahunze imirwano harimo n'abarimu bakoraga ku bigo by'amashuri ya leta n'ayigenga yo muri Masisi. Aba nabo barimo guca mu bihe bigoranye nk'uko umwe muri babyemeza.
Bitewe n'intambara ya M23 kandi ubuzima turi kunyuramo ni ubuzima bubi cyane, ngo imfashanyo wenda nk'iyi imaze gusohora ni y'amazi, amazi gatagira ibyo kurya. Tanga iki byumweru birenga 3.
Inkambi ya Burengo ubu niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi zaturutse muri teritwari ya Masisi, kuko inkambi ya Kanyarucinya n'iya Dombosko ziri muri teritwari ya Nyiragongo zamaze kuzura. Abazirimo bakaba bayeho nabi nta ufasha babona buturutse kuri leta ya Kinshasa, nkuko byatangajwe n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu minsi ishize. Imibare y'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko kuva imirwano gari ingabo za Kongo FARDC na M23 yongeye kubura muri teritwari ya Masisi, abarenga 9,000 bamaze kuva mu byabo muri ako gace batinya kuba bagerwaho n'ibisasu. Kugeza ubu leta Kongo ibinyuje muri komisiyo yayo ishinzwe kugoboka impunzi CNR ntakiratangaza ku byerekeye gutanga ubufasha kuri izi mpunzi zo mu nkambi ya Burengo. Jimishu Ukurani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, umurongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda yahanishije ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga umushoferi bikekwa ko yishagunze umunyamakuru Ntwari John Williams. Umucamanza yanzuye ko ari ibyaha yakoze bidaturutse ku bushake. Eric bagira ubusari mu rukiko.
Ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yasomye ari kumwe na mwanditsi. Nta ruhande na rumwe mu baburanyi rwagaragaye mu rukiko uretse itangazamakuru n'abandi bari bakeneye kumva urubanza. Umucamanza yatangiye amenyesha ibyaha uwitwa Moyize Manuel Bagirishya aregwa n'ubushinjacyaha. Ni ibyaha byo kubabaza umubiri w'undi muntu bidaturutse ku bushake, n'icyaha cyo kwica umuntu bidaturutse ku bushake. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemere ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu rukerera mu masaha 8:05 yagonze moto yari itwaye umunyamakuru Ntwari John Williams ahita apfa. Mu icarubanza avuga kandi ko Bagirishya yemera ko yakomerekeje Munyagakenke wari utwaye Ntwari kuri moto. Ibyo bikagaragazwa n'ububabare bukomoka ku bikomere bivuga ko Munyagakenke yari afite ku rutugu rw'iburyo agezwa kwa muganga. Umucamanza avuga ko muganga yemeje ko Ntwari yari afite ibikomere byinshi ku mubiri kandi yaviranye amaraso menshi. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemera ko impanuka yayitewe n'uburangare n'umuvuduko mwinshi ashingiye ku kwiyemerera ibyaha kuregwa ndetse no kubimenyetsa ubushinjacyaha bwamushyikirije. Umucamanza yanzuye ko Bagirishya ahamwa n'ibyaha kandi ko agomba kubihanirwa. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye uyu bivuga ko ari umushoferi igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni giriza amafaranga ku byaha byombi. Buvuga ko yakoze ibyaha bigize impurirano imboneza byaha. Mu bushishozi bw'urukiko rwanzuye ko ibi byaha witwa Bagirishya yabikoze ku bw'impanuka kandi ko yabyemeye we n'ubwunganizi bakabura n'abasaba imbabazi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhanishije ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga. Umucamanza yamenyesheje ko kujurira icyemezo bikorwa mu gihe kitarenze ukwezi. Yanzuye ko igihe urubanza ruzaba rwabaye ndakuka umushoferi yarangije kwishyura ihazabu yamuciye azasubizwa uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga. Kugeza ubu ntiharamenyekana ubwoko bw'imodoka bivuga ko ariyo yabaye intandaro y'urupfu rwa Ntwari John Williams. Mu cyumweru gishize ubwo haburanishwaga uru rubanza havutse igisa n'ubushyamirane hagati y'umunyamakuru washakaga gukurikirana iyi nkuru n'umupolisi wari urinze ubivuga ko yakoze impanuka. Umupolisi yasabaga umunyamakuru gusohoka mu cyumba cy'iburanisha umunyamakuru akabyanga, byateye umucamanza gufata umwanzuro ko umunyamakuru asohoka mu iburanisha ritari ryashyizwe mu muhezo. No kuri uyu munsi akimenya ko mu cyumba cy'urukiko harimo abanyamakuru, umucamanza yibukije ko mu iburanisha riheruka bitagenze neza asaba abanyamakuru gukora ibyo bemererwa bitari hanze y'amategeko. Urupfu rw'uyu munyamakuru Ntwari John Williams ntirwakunze kuvugwaho rumwe, ahanini bigashingira ku kuba inkuru ze zaranengwaga cyane n'abantu bakomeye bari mu butegetsi, ndetse akenshi na ubwe bagakunda kumwibasira cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari umuheza nguni. Imiryango mpuzamahanga irengera iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko urupfu rwa Ntwari ruri mu rujijo. Iyo miryango n'andi mashyirahamwe agera kuri 90 cyane ayiganje ku mugabane wa Afurika aherutse gusaba Leta y'u Rwanda kwemera ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ritagize aho ribogamiye ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari. Icyo gihe umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda yandikiye ubutumwa bugufi Ijwi rya Amerika avuga ko ntacyo basubiza iyo miryango kuko dosiye ya Ntwari yagejejwe mu butabera. Akavuga ko kugira icyo babivugaho byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urundi rwego. Urupfu rw'umunyamakuru Ntwari rwamenyekanye ku itariki ya 19 z'ukwa mbere rutangajwe na polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda. Polisi ikavuga ko Ntwari yakoreye impanuka mu mujyi wa Kigali mu rukerera rwo ku itariki ya 18 z'ukwa mbere saa 8:50, ikavuga ko nta cyangombwa na kimwe yari afite kimuranga. umuryango wa Ntwari uvuga ko wahamagawe na polisi ushinzwe umutekano mu muhanda iwere ku murambo wa nyakwigendera wari mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kakiru babona kwemeza ko ari umuntu wa wapfuye. Echo ry'Urusajwi rya Amerika i Kigali.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru imibiri y'abantu 22 yabonetse muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, imwe yabonetse ireremba mu mazi y'uruzi Rusizi. Inkuru irambuye elojwirikaniza.
Nkabota batoro bari biziga basanzwe ku nkengera z'uruzi Rusizi rugabura ibihugu by'u Burundi na Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Bamwe batowe bamaze kononekara, abandi batekeye mu mifuko nk'uko bamwe mu banyagihugu babyiboneye baganiriye n'iru rya Amerika babitwiganiye. Umusoro umwe mu bantu batowe bishwe ni umukongomani. Ikiziga kiwo cyatowe ku munsi wa gatanu uheze mu murima w'ibigori ku musozi wa Kagazi ruhande y'uruzi Rusizi, cyari gitekeye mu mufuko w'ibigori. Abamubonye bamenyeshejwe akabira kiwe n'ivyangombwa yarafite kuri we. Umunyagihugu twashimye guha umwidondoro wa Digidigi Rupereza kubera umutekano wiwe, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abatorwa ibiziga bashobora kuba ari ababurirwa irengero muri iyo ntara.
Nta wundi yitwa ibiziga biriko biraza nono, umuntu bagenda batora kamwe kamwe hariya, uwundi hari, uwundi hari yo kumbatikwana ku muntu yagiye irengero, nta wundi yoba bamujyanye. Ukeye kabiri kumenga ikiziga cyabonetse hanaka, wavuga ati bagiye kuraba aho gusanga bagiye no kumuhamba twarabuze dufate n'icyo tureka.
Kahemi Rizoza buramatari w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushi burengero bw'u Burundi yavuga ko ibiziga bitorwa bishobora kuba ari iz'abanyagihugu bo mu bihugu by'u Rwanda na Congo bihana urugabano n'u Burundi ku ruzi Rusizi.
Rwanda dufite ibihugu bibiri turi kumwe nabyo kandi byose bikora ku ruzi Rusizi, n'uwo twagwa canke akicwa n'ikindi gihugu bagatereramo bavuga ngo ni mu Cibitoke. Ikimenyamenya ni uko atahumura usanga bene igihugu kuko ridomo twabuze umuntu wacu kubera ko ari uruzi, ni uruzi runini hashakwa no gukaroga wo muri ibyo bindi bihugu agatwagwa.
Ariko Digidiga asanga hakenewe amatohoza imbere y'uko ibiziga bitorwa bifuga gihutihuti nk'uko bikunze kuba.
Bisaba ko umuntu wese bamubonye yapfuye barinda kumutora akamushyira muri morgue bakarangisha, bishobotse na mbere bagacisha amatangazo ku maradi umuntu bamutoye yapfuye bakangukana guhamba nk'inyamafu n'imbwira apfa ikagira shebuke.
Mu mwaka uheze ishyirahamwe ry'igiteka ryavutse imbere y'andi yose yakora ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi ryasanze hafi igice cy'ibiziga byatowe byabonetse mu ntara ya Cibitoke. Anashaka niko yagize umukuru wa ry'igiteka uku niko yabisiguriye Ijwi ry'Amerika kuri telefone.
Iteka muri umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 urangiye ryashoboye gutohoza ku bantu 463 bishwe, abarenga igice cyabo batowe ari iziga 270. Intara ya Cibitoke ikaba ari iza ku isonga haba mu bishwe haba ibiziga bitogwa. Uko muri abo bagize 463 bishwe 157 batowe mu Cibitoke. Muri izo biziga 277 129 ni biziga zatowe mu Cibitoke. Intara ya Cibitoke kubera iki iguma ariyo umengo yahindutse akaburi ariko aguma hatogwa ibiziga, kandi sinovuga ngo ni uyu mwaka gusa kuko n'umwaka uheze niko zari biri.
Imon Gelmor n'umwe idasanzwe ijejwe igisata cy'agateka kazina muntu mu muryango w'ibihugu bya Buraya mu rugendo yarimwo mu Burundi yavuze ko hakiri intambwe nyinshi zo gutera. Aha yari yakiriwe n'umukuru w'umurwi CNDH ujejwe agateka kazina muntu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ku itariki ya gatatu uku kwezi kwa kabiri.
Hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu. Mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana, ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane.
Niko yagize arongo yari igiteka hamagarira Gervain Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke gufasha kugira haba amatohoza n'ingingo zotuma ubwicanyi buhagarara muri iyo ntara.
Umushikiranganji wa mbere Gervain Ndirakobuca muri iyo bikeze twari natangaye twumvise yuko ariko atuma agatoki ntara ya Kayanza ko hari ibiziga bibiri na vyinshi bitogwa bimanitse, mugabo intara yiwe intara avukamwo ntihagiye n'ijambo rimwe rigera rivugwa ariko wumva ibiziga bidasiba gutogwa. Twagira dusabe umushikiranganji wa mbere agire uko ashoboye kugira ngo abarundi baronke umuco na bugingo ishamwe ry'igiteka tugira amakenga tubonye ingene izo biziga bitogwa bica bihambwa gihuti gihuti atamatohoza abaye.
Inchoro tari nge inzego z'umutekano abategetsi bajejwe intwaro yo hagati n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu bariyamirije makuru bavuga ko abantu batorwa iriziga baba bishwe bakavuga ko abayakwiragiza ari abansi b'igihugu bafite intumbero yo gucafuza ishusho y'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo abategetsi b'uturere twegereye uruzi Rusizi mu Rwanda na Kongo bavuga kuri icyo kibazo, maze rihamagara umwami Kinyoni wa gatatu wo mu kiyaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo cyo kimwe na Niseki Biriga umukuru w'akarere ka Rusizi izi mu burengero bw'u Rwanda konyene gakora kuri uru Rusizi. Uwa mbere yatubwiye ko adatangira makuru kuri telefone, uwa kabiri nawe ko ari mu nama dusaba kumusigira ubutumwa bwanditse ariko kugera igihe twateguriye inkuru ntiyari bwatwishure. Eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Abatabara abari mu kaga muri Turukiya no majyaruguru ya Syria nyuma y'imitingito yabaye kuwa mbere baravuga ko igihe cyo kugira abo barokora kigenda kibashirana barenga ibihumbi 9 nibo bivuga ko bimaze kwemezwa kuba hashize ubuzima kubera ubukonje burangwa muri ako karere umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera. Mugenzi wacu Diane Nina hazwe yavuganye na Leonce Habimana umuganga mu bitaro bya Kusuyolu mu mujyi wa Istanbul muri Turukiya ya amubwira uko ibintu byifashe.
Nyamandizima yabaye ndamuri ubitatse kina tafya yafite cyane afashe bikaza yakoze ko bose ni bicebyo mu le tibet de la terre ni amabwira afite cumi yose yabaye amabwira afite cumi abamwo abantu baba bazizi ndagize
harambarundi n'abanyarwanda mwoba mufise amakuru yabo bari muri ivyo bice vyakoze ko na nyamugigima yejo kwa mbere.
Nta makuru no vuga menshi baba mfise ariko ndibaza yuko kaje nta murundi n'umwe nzi baba mureba ivyo bisagara. Abarundi nabo nahenze bari basanze baba muri ivyo bisagara bunye barapfuyeyo ndafise umugenzi wanjye kuri poshwa neza yeyo y'abantu bane bahora babaye ariko nabo nyene baraje muri iyo pa abarundi benshi bari bano muri buku ya ambasade banditse batoye ko atamarundi yoba ariyo akeneye gucaga iz'ingorane mu barundi ntabariyo ariko umuhandi batwanje abandi batari impunzi zo muri igihugu bariyo hariyo abandi basanze igihugu nyine bariyo n'ukuri.
Ego Istanbul muri mwo mukoramo umuga wanyu yoyo ntiyakoze ko niyo nyamugigima imaze guhitana barenga ibihumbi bitanu ariko uko biri kose ngira ngo ntihabuze imiryango abo mugenda nabo mukorana bafiseyo ababo muri ivyo bice bindi byakoze ko na nyamugigima bo bababwira iki byifashe ku rubuga gute amakuru mbona ku mateleviziyo ngahameze gute hari abo muravugana bariyo bafise inshuti zabo za hagufi
aboreje aho ndi ni metropole metropole ari metropole usanga abantu babayo sanava mu mitingo hayose y'igihugu rero abantu bava muri aya makasi ya n'ibyo bice byabaye mu nyamugigima benshi rwose nga Istanbul aho isi hose bariyo usanga bavukiyeyo bakeya ababyeyi babo canke abaonkwe babo n'abasanze babo basigayeyo ni benshi rwose no mitaraho nkora bariyo hariho umugenzi tutahereho turakorana na meyeri avuga yuko bonse wiwe nk'uko unye akiri muri izo rabosene bo mu kirundi arimo inzu zamusigiye ko n'ubu unye baramukurayo bakaronka amakuru yiwe bariho cuna wayo baba yafekti bariho no mu gisanga abagira amatelefone bavugana nabi wabo barokose babwira aho kumwene bimeze barira umwe nawe na ubasa ntawe yagana uwundi bose bigiriwe amakuru nta kindi bavuga ku magurupe kuri WhatsApp no ku masocial media za Twitter uwanje amesaje umubiri wanje nasa mu mutabare za mutabare donke hari saatishe abantu benshi bapfuye n'abakomeretse abandi dohese nabo babaye psikolojikima nta muntu n'umwe yabisenga bose ubona n'inkuze n'ingorane n'imiyanokoze nta mwatabaye nta mwatashikiriwe.
Muganga Leonce Habimana amukorera akazi kanyu ngaho Istanbul muri Turukiya ni gisagara kimwe mu bitakoze ko na nyamugigima imaze guhitana abagera ku 5000 twashimiye kuri kanyino kanya muhaye ijwi rya Amerika.
murakoze namwe
ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimwe mwese kwa mbyutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda gusigasira umuco karanze n'urimi gakondo dore umugani w'uyu munsi imana ntigaba iratiza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana.